nyoko uvuye gutora umuri uyu mwanya wiyumva gute
je numva ari sawa nakamwemwe nikose yego
bona uri kuri hanaguza kwibuye wicira kwa mate ku rutoki kweri kuri kuri hanagura none
uko batubwira ngo ntiturengane uko tuzi batubwiye matora
nibande babagwiye
abari kwibarabara
arabu wobuzi bamwe batera amabuye baba wowe he
se mukamesa
uje gutorera ngai impande ya kamo none wabikubwiye waje bakubona canke babikubwiye
oya twahaciye turi ko turengana
nta none ubu muca mwumva gutuca he
se ngira nje nisubirize hariya muri kamo kumpimba
mukutinya yuko bashobora kukubona bakubonye
yego
none kanyoko ayo matora wo kwaje gutora ubona byari bikwiye ko amatora aba canke utoye kubera aritegeka
oya byari bikwiye ko amatora aba yego
wewe ukorera ngaha kuri biro ndabona ku ruhande rwanyu hari abataratangura mugabo mwebwe ndabona ko akazi mukarembeje ubona abantu baraza mbege ingorane magize zibari
kuva mu gatondo ebwe twakoze kandi haje abatari bake wewe ingorane twagiye turagira nuko haza haraza abantu benshi bataza gutorera ku mabiro do vote yabo mugabo benshi twasanga ari abasirikare cyangwa abapolisi kuko twe mu mategeko baduhaye nuko bobo tubakira turavye karanga muntu zabo bakaduha na reception yabo cyangwa bafise na carte de vote
kuva mu gatondo maze kwakira nk'abantu bangahe ndabona ni saa sita
urashobora kuba barenga 50 kuva mu gatondo je ndafise agakaye ngaha nandikamwe bajya basoda n'abapolisi na haruye ashobora kuba bashika kuri 40 hamwe n'abandi rero baza barazanana ama carte de vote yabo
no kuvuga ko rero abenshi mu baje kwiyande gutora n'abasirikare n'abapolisi
ni n'abasirikare n'abapolisi abanyagihugu si ntitwabonye ku bwinshi
ndagusanze ngaha kuri ibiro by'amatora byo ngaha impande ya kamwa muri komini ya Musaga mbega mwatoye cyangwa ntimwatoye
reka sinatoye kuko sinarinje gutora
none warujugiye
je narinje kuraba ibintu biko biragenda kubera murazi vy'iki gihe aya matora benshi bavuga ngo azogenda neza nk'uko twabyumva ariko tukaba tuzi ko hariho imigambo imwe yakumiriwe ari amatora rero y'umugambo mu batora atanu y'inkinamico
mbega wowe waroje kubiraba nkande
jewe nsanzwe ndicegera cy'urongwe mugambwe ngaha muri komini Musaga iprona utemewe n'ubutegetsi hama mu nani amezero y'abarundi nk'abandi ku rutonde rw'abantu zo jambo ba komine umva nanje kuraba rero kugira ngo ibivugwa byose nubwo tuzi ko amajwi yamaze guharugwa turabizi ko bazoyavuga uko bahagize mugabo nibonere koko nico gituma nasanze
rero kubera iki ni bamwe muvuga ko mutaje mu matora kandi mukavuga yuko mutanaheshigike n'ibizova mu bitabaraba kubera iki muza kuraba ingene biriko biragenda
je sanze ndumunyagihunga ku Musaga gutembera rero ugacaho ibintu bikorabera ni nkuko uri kuratembera n'umuyoboro acankaraba umugenzi n'ibindi twari kumwe n'abagenzi suko turatembera rero kwari nko gutembera
n'ubu we wahashitse ubu bibonye gute
ivyo mbonye n'ivyo mwese mwabonye mbona hagwiriye udupira twasene n'inkofero zabo nizere yuko ivyo mbonye n'abakozi basene ntamunyagihumbonye nabonye abasoda bake baje gutora ambaye umwambaro bake nkuko mubibona rero n'amabiro do vote agaragaramo abambaye utu dupira twera n'inkofero za sene
nitwa nimbesha Napoleon ndi president CC ku Musaga wigenga uje gutora amatora ku Musaga abantu si benshi cyane kubera baza baraza kamwe umwanya uheze bari benshi mugabo no mwanya bagabanutse ndibaze yuko baza baraza kukebuke ko ku Musaga musanze muzi n'uko ari komine santatekanye mu kino gihe etumva yuko amakuru adushikira yuko bamwe baba bazibigwa canke abandi bateye ubwoba abandi nabo bafise ubwoba muri bo
hariho ama bureau de vote ubona urabona nk'imbere yacu ko hariho abantu bagitangura gukora hari abataratangura gukora muri aba bari muri biro by'amatora ni kwereke bataratangura gukora
ibiro bikebike bitari batangura gukora yavuye ku mpamvu yuko abakozi bacu bategerewe n'ijoro bateye ubwoba baca baraza kamwe batevye mugabo twibaza yuko mwanya mutoya aba yamabiro make atabwa ashobora gutangura neza agiye atangura mu mwanya mutoni
none mubona umutekano wo urakwiye mubona mwe byumuratekanye muri kumurakora nga
cy'umutekano aya masantre twashobye kugira arateka abasirikare bariho igipolisi kiriho aya masantre abiri twateguye kumusaga umutekano urakwiye.